mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya Kino Gitondo mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda aho twumvikanira kuri FM z'ijwi rya Amerika ku 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora kuri mikro muzindukanye na Joe Diane nina hazwe ngiye kuremesha ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Urwanda rwemeza ko rwahagurukiye ikibazo cy'umara bwitwa aflatoxine bwibonekeza na cane cane mu biterwa birimwo ibigori bugatera ingaruka zitandukanye abafungwa ibiterwa burimwo.
Muri zo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana, ariko si ugafite nukara no ku buryo by'amatungo iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka yaba ari ku musaruro, ariko nanone ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane cyane nk'amata iyo byanduye.
Uyu ni Kizito Nishimwe, umuhinga mu bijanye no gufata neza ibiribwa, akaba na mwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Adondagura zimwe mu ngaruka z'ubumara bwa aflatoxine ku bantu no kubitungwa. Abakunzi b'imikino na sport turabafitiye ayavugwa muri ico gisata, mugumane natwe kugira ngo ntaze kubacika. Imbere yo kuja kwidonido ya makuru yose duce ku masonga, ariko ari ku mugenzi wacu Aloyize Bigirimana abaza tubwiragezo hirya nino ku isi. Aloyize mwaramutse, mikro ni gwawe.
Urakoze Diane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe n'umudemokrate bahiganirwa intebe ya perezida Joe Biden ejo ku munsi w'Imana barabandanije imyiyamamazo mu mareta bizeyemo amajwi menshi. Ni mu gihe kuri wa kabiri ariryo sango ry'igihugu ry'amatora azogaragaza ugiye kuzomara iyindi myaka ine muri perezidanse ya Amerika. Perezida Donald Trump yaragendeye Leta ya Michigan aho yaronse amajwi arenga 11,216 igihe yatsinda umudemokrate Hillary Clinton, ariko ibiharuro byerekana ko Biden aza imbere yiwe mu mareta ya Michigan, Wisconsin na Pennsylvania, amareta asanzwe azwi ko ari ay'abademokrate aho Trump yatsindiye mu myaka iniheze, ariko ubu Biden yizigiye kuyigarurira. Bombi uko ari babiri baragendeye kandi ayo mareta atatu ku wa gatandatu no ku w'Imana. Inyuma ya Michigan, Perezida Trump yari yamamarije mu yandi mareta ane bagwanira amajwi ariyo Iowa, aho ibiharuro byerekana ko Biden aza imbere mu majwi. Yaciye yerekeza muri Carolina y'uburaruko, intara ya Georgia hamwe na Florida, amareta atatu Trump yatsinzemwo mu 2016 asa n'ayazokwihindukiza mu matora y'ejo kuwa kabiri. Ibiharuro fata kibanza ku rwego rw'igihugu bibandanya byerekana ko Joe Biden aza imbere ya Perezida Trump ku majwi 8-1. Gushika ejo hagati y'umunsi w'Imana, Abanyamerika barenga 1,083,000 nibo bari bamaze gutora hafi 2/3 by'abatoye mu 2016. Muri Cote d'Ivoire, abakuru b'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku w'Imana barasabye ishingwa rya Leta mfata kibanza y'abasivile muri Leta ya Perezida Alassane Ouattara y'inyuma y'amatora. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye amatora batitabiriye biyamiriza manda ya gatatu yiwe. Komisiyo y'amatora muri Cote d'Ivoire yaratangaje ibiharuro by'ibanze byerekana ko Ouattara aza imbere ibyari byitezwe n'abatitabiriye ayo matora. Pascal Afingwesane atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imigwi ya politike basaba ishingwa rya Leta mfata kibanza irongowe n'abasivile. Ngwesane yavuze ko batemera amatora kandi bemeza ko ibiringo bya Ouattara byo kuba perezida byarangiye, agasaba abanyagihugu kubwiyamiriza. Ntacyo Leta canke umugambwe uri ku butegetsi baravuga kuri ibyo byashyikirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibihugu bya Sudani, Misiri na Ethiopia byarasubiye kuvugurura ibiganiro byo ku munsi w'Imana ku matati bifitaniye ahagaze ku rugomero Ethiopia yubatse kuruzi nire ibyo biganiro bizomara indwi birimo abashikiranganje b'ibyo bihugu bitatu bajejwe iby'amazi hamwe n'intumwa y'umuryango umwe bwa Afrika umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki nkuru y'isi umushikiranganje wa Sudan ajejwe iby'amazi yavuze ko bemeye kubandanya kuganira kuri ico kibazo mu mugwi w'intumwa zitandatu harimwo zibiri ziserukira buri gihugu abarwanyi b'intagondwa za Boko Haram ejo kw'Imana barisha abantu 12 batakubanyuruza abandi indwi mu gitero bakoze mu mihana iri hafi gisagara ca Chibok mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu gisagara ca Chibok niho Boko Haram yanyuruje abanyeshuri 276 mu 2014 abarwanyi baje mu modoka zitandatu binjiye mu mihana ya Takulashi kumusi w'Imana ku birometero 18 uva mu gisagara cha Chibok bararasa abanyagihugu bongera basiga baturiye amazu Abgaku Kabu arongoye umugwi w'abarwanyi birwanira bashyigikiwe na leta yavuze ko abo bakora iterabwoba bica abantu 12 barimwo n'abarwanyi babiri ba Boko Haram
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose yijya nino ku isi uhejeje kudushikiriza inshuti zacu mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ndayibutse ko ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muratwumva ikibiriraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube Instagram na Facebook yacu ni VOA radio yacu mukanya dushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Nongere ndabahe ikaze ndanabifuriza igitondo ciza abakunzi bijwi ry'Amerika. Amakuru afitiye muri kano kanya turayahera mu Rwanda aho leta y'ico gihugu ivuga ko yahagurukiye ikibazo c'ubumara bwo mu bwoko bwa aflatoxin bwibonekeza cane cane mu ifungurwa nk'ibigori mu gihe bitafashwe neza. Ubushakashatsi bwakozwe mu makungu no mu Rwanda burerekana ko abanyagihugu ari ngombwa kubashishoza imbere yo guhitamwo ivyo bibafungura kuko iyo bafunguye ibirimwo ubwo bumara bishobora kubagirira ingaruka mbi ibindi na mugenzi wacu Asumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
Ubushakashatsi bucukumbuye mu bigendanye no gufata neza ibiribwa bugaragaza ko igihingwa cyahuye n'uruhumbu gishobora gutera indwara irimo na kanseri. Impuguke umushakashatsi mu bigendanye no gufata neza ibiribwa akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Kizito Nishimwe yabwijwe irya Amerika ko iyi imyaka idafashwe neza cyane cyane y'ibinyampeke ibigori ishobora kwibasirwa n'uruhumbu rugira ingaruka mu gihe kirekire.
Aflatoxine ni bumwe mu burozi buterwa n'uruhumbu y'imyaka itafashwe neza. Ubushakashatsi bwerekanye ko aflatoxine iyo zigiye mu biryo ukabirya ku rugero rutoya kandi ku gihe kirekire bishobora gutera ingaruka. Muri izo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana iyo ari ibiryo by'abantu, ariko si ugarutse n'ukara no ku biryo by'amatungo nabyo n'ubundi iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka yaba ari ku musaruro w'amatungo yariye ibyo biryo, ariko nanone bikagaruka bikaba ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane cyane nk'amata iyo byanduye.
Uyu mushakashatsi asobanura ko uruhumbu rukunze kwibasira ibinyampeke cyane cyane ibigori, amasaka, umuceri ndetse n'ubunyobwa mu gihe bitafashwe neza kuva mu ihinga kugeza imyaka isaruwe ndetse igeze no ku isoko. Impuguke Kizito Nishimwe yumvikanisha ko uburyo abaturage bakwirinda ubu burozi ari ukubanza gupimisha umusaruro wabo bakamenya neza ko nta bihumanya bya aflatoxine biri mu musaruro wabo. Gusa uyu muhanga avuga ko kwirinda ubu burozi bikwiye kugirwamo uruhare n'inzego zose zifite aho zihurira n'umusaruro.
Ntabwo ari ikibazo kireba abahinzi gusa, ni ikibazo navuga kireba guhera ku muhinzi kuzagera ku muguzi wa nyuma cyangwa ni wawe niho hantu nshaka kugaruka. Ariko nabariye bacuruza nabo ngabo bagaruka bakagura ibyo bigori nababisya nabagaruka bakabicuruza, urumva izo ngamba zose zo gufata neza mbere yuko bigera ku ujya kubigura iwawe, nawe iwawe nunabiguruka gura ibiri 10 ukagaruka ukabifata neza. Ikibazo gishobora kudaturuka ku muhinzi igituruke kuri uwo wenda wanabigurishije, ariko ugasanga wenda wa mucuruzi niwe wadohoye yarokotse ntabifate neza ugasanga nubundi bigeze ha handi ku munwe wa nyuma agize ikibazo.
Abashakashatsi batandukanye basuzumye iki kibazo bemeza ko ingaruka za aflatoxine zitagaragara ko kanya uwari ibyo biryo bihumanye kibirangiza, kuko mwarimu Nishimwe yasobanuye ko ari ikintu ushobora kubana imyaka myinshi ingaruka zitaragaragara. Nubwo nta gihe kirashira hatangiye kuvuga uburozi bw'uruhumbu, leta isobanura ko yatangiye guhura n'iki kibazo mu myaka 10 ishize. Madame Irimine Kamarabo, umuyobozi w'ishami rishinzwe gufata neza umusaruro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'urwo ruhumbu bakibonye nyuma yaho leta y'u Rwanda itangije umugambi mugari wo guhinga ibigori ku buso bunini ndetse n'ubuhanga mu guhinga bugenda bwiyongera. Uyu muyobozi asobanura ko nyuma yaho bigaragariye ko aflatoxine ari ikibazo, leta yatangiye ingamba yo guhangana nayo.
Habayeho kongera ibikorwa remezo byo kugira ngo ibihingwa byanikwe neza, kuko ikibazo cyo kwanika nabi wa musaruro kiri mu kibazo gikomeye gitera kwiyongera se cyangwa kubaho kwa ya aflatoxine. Hubatswe ihangari basharikamo, kuko ikigori yo cyanitse gicuritse gifiteho amababi, urya ibya amababi bya kibari cyanyu basigaho kirinda amahuheza ashobora kwinjiramo kandi bikagifasha kuma neza. Hangari zagiye zubakwa mu gihugu hose yo kumisha ibigori ariko hifashishijwe imashini. Ntabwo nanone uzamara kubigira ifungo ishyire hariya igihano hari imidite uvuge ngo ntabwo iyo ifu izagira ikibazo. Niyo mpamvu bigusaba ngo na wa wundi wabiguze na wa wundi wifunike na warasabwa kubyitaho kugira ngo bitazavaho bigira ubwo bwandu, kandi mu byukuri byari bigeze byaragimaze kurenga igiciro byinshi bitandukanye rafite n'ibyago byo kuba byakwandura.
Madame Kamara bayumvikanisha ko kugeza ubu abaturage cyane cyane bibumbiye mu makoperative ahinga ibigori bamaze kwigishwa ububi bw'urwo ruhumbu, ndetse bakaba barahawe n'ibikoresho bakwifashisha mu gufata neza umusaruro wabo. Nubwo hari bamwe bakumva ijambo aflatoxine nk'irinyamahanga ritazwi mu baturage, igeze mu bahinzi cyane cyane abahinga ibigori usanga buri wese azi neza ibyayo n'uburyo yahangana nayo.
Mbere twarasaruraga ibigori ugasanga turukwanika nyine ku misambi cyangwa se amahema, batubwiye yuko icyo gihe tuba tubiteye uburwayi bita aflatoxine.
Iyo umuntu wabimanitse nko mu nzu bigira uruhumbu, noneho bikaba byaza gutera iki za kanseri zateye. Najanye ihema mu murimo, noneho abasaruzi bari gusarura bagasarura barashira ku ihema, abikorazi nabo bazana nabo bagashira hano ku ihema.
Turaza bakatwigisha uko bahunika umusaruro, uko basarura imbuto yeze neza uko ibimeze.
Niba ikigori cyawe kirwaye ukamenya uburyo uzagikurikirana ukagitera umuti, hanyuma gusarura ugasarura ikigori kimaze guhindura cyageze gucurama, ugasarura mu bikoresho bifite isuku, ukanika wowe muri hangari cyangwa ku mahema ukabisharika. Ibigori byamara kuma ukabikura kuri ya mababi kuri muri ya hangari ushyira mu mifuka myiza.
Kuva gahunda yashyirwamo imbaraga, buri mwaka leta ishora amafaranga menshi yo guhangana n'ubu burozi bwibasira ibinyampeke cyane cyane igihingwa cy'ibigori. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka Minisiteri y'Ubuhinzi yateganije amafaranga asaga miliyari 10 azashorwa mu bikorwa byo gufasha abahinzi gutunganya umusaruro wabo. Kugeza ubu ntiharamenyekana ingaruka zaba zaratewe no kurya ibinyampeke bidatunganijwe neza bikaba byazana uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine mu mubiri w'uwariye ayo mafunguro ahumanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubu naho ni wa mwanya w'imikino na sport. Turahera mu gihugu cy'u Burundi, ahejo kwa Mungu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryasozereye indwi igira iya munani umugwi wa Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga uracari mu kibanza ca mbere ihiganwa naryo ry'incungu z'u Burundi ryatahukanywe na Rukinzo muri volleyball bena Dynamo mu bagabo mugenzi wacu Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri no mikino
ihiganwa ry'incungu z'u Burundi ndadaye Melchior na Gwagasorerowe kuri no w'Imana niho ryasozegwa muri volleyball mu hino zabereye muri komine Mutahi ntara ya Gitega mu bigeme muzinga yatsinze Gender Light Club ku maseta 3 kubusa mu bagabo naho mu rukino rwa rubereye ijisho Rukinzo yatsinze ka Cosmos bigoranye cyane ku maseta 3 kuri 2 muri basketball naho mu nkino zabereye ibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi mu bigeme Gazelle yatsinze Gladiator ku manota 31 kuri 48 naye mu bagabo Dynamite inda muzinga ku manota 72 kuri 62 Sefu Sabushimi Karongo yishira hamwe rya basketball mu Burundi amenyesha ko muri izo nkino zifasha cyane ugwaruka kwitegura
Icambere nuko ari programa yinjira ma programa ya Fondation Pax Burundi ariho harimo guteza imbere inkino n'izo nkino harimo football harimo basketball harimo na athletism intumbero yo gufata yo gushira abajene hamwe ko murazi yuko kugira basketball itere imbere iteza kuba inkino nyinshi amatumwa menshi kugira abakinnyi biyerekane ni mu iyo ntumbero rero Fondation Pax Burundi yavuze iti ko muri football dutegura igikombe cy'ubumwe mu kwezi kwa kabiri no muri basket kuva mu 2017 dutangure gutegura igikombe cy'incungu kugira amatara y'abajene muri basketball asanzwe ahari aboneke kandi kugira ifashe mu nkino nk'uko iri mu porogaramu yayo
mu mupira w'amaguru naho kundwi igiri umunani Kayanza United yanganije na Message Ngozi igitsindo kimwe ku kindi Aigle Noir yatsindiwe muhira na Royal FC ibitsindo bibiri kuri kimwe Vitaro yatsinze Les Elephants ibitsindo bibiri kuri kimwe Fambu du Centre yanganije na Olympic Star kimwe ku kindi nayo Muzinga ikaba yatsinzwe na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa kugeza ubu Olympic Star y'i Muyinga niyo iri mu kibanza cya mbere kimfata kibanza mu ishyirahamwe ryo koganaho kuri no w'Imana haratunganijwe ihiganwa ry'igihugu cyose kuri Entente Sportive de Bujumbura basogomba Kasiarongo ishyirahamwe ryo koga mu Burundi amenyesha ko urwo rukino ruri koratera intambwe ikomeye mu Burundi aravye abandi bageze mu karere
ubyo wanje ndabizi iyo byavuye cyewe ndi muri by'amazi guhera mu 1994 ndabye uko twatengere cyane 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 muri iyi myaka ya nyuma twatembeye cyane kuko ndabibukije twaronse imidari mu ihiganwa ryo rihuza akarere Nairobi mu mwaka uheze twari mu bihugu 9 twabaye ba 6 n'ubu rero twibaza yuko tuzotera imbere cyane cyane ko corona twebwe itadufatiye ko cyane gusumba ibindi bihugu bisaba ashobora gufata ingingo tutaba n'ababyeyi tutaba ibintu byinshi umuntu ahindura kugira tutere imbere nibi tugira birafasha ko dutere imbere
umugwi wa Enafit wo muri quartier ya Kinanira mu gisagara cya Bujumbura niwo wabaye uwa mbere muri iryo higanwa ryo koga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Désiré mu Rwanda naho équipe ya UTB Volleyball Club mu bakobwa na APR Volleyball Club mu bagabo ku munsi wa gatandatu niyo yegukanye ibikombe vya championnat mu mukino w'intoke wa volleyball mugezo wacu Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye ino mikino
mu mukino w'intoki wa volleyball kuri wa gatandatu harangiye shampiyona y'uyu mwaka mu mikino yari imaze iminsi ine ibera kuri Stade Ntoya y'i Remera. Amakipe yari ari mu myanya ine ya mbere ubwo icyorezo cya virusi ya corona cyadukaga mu Rwanda niyo yahawe uburenganzira bwo gukina imikino ya kamarampaka kugira ngo haboneke amakipe yagombaga kwegukana igikombe cya shampiyona. Mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa, amakipe ane yari yaserutse ni Kigali Volleyball Club ariyo KVC, Rwanda Revenue Authority, ishuri rikuru rya UTB n'ikipe ya APR Volleyball Club. Mu bagabo, amakipe hataniraga igikombe ni Gisagara Volleyball Club, Reg Volleyball Club, APR Volleyball Club na UTB. Amakipe yose uko ari ane yagenda gahura, hanyuma iya mbere n'iya kabiri zihurira ku mikino ya nyuma, iya gatatu n'iya kane zihatanira umwanya wa gatatu. Mu bakobwa, ikipe ya Rwanda Revenue Authority niyo yajyanye umwanya wa gatatu itsinze KVC amaseta atatu ku busa, hanyuma Yvette Igihozo, Bertire Mutoni, Charlotte Zayisenga na bagenzi babo bayobowe n'umutoza Sylvestre Mbanza bahesha igikombe ikipe yabo ya UTB batsinze APR Volleyball Club amaseta atatu kuri abiri. Mu makipe y'abagabo, ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club yamaze gutandukana n'abakinnyi bayo batatu ngenderwaho aribo Christophe Mukunzi, Sergio Atama na Yves Mutabazi, yabonye umwanya wa gatatu itsinze Gisagara Volleyball Club amaseta atatu ku busa. Kapiteni wa Reg Volleyball Club Irene Jacob Cyusa nawe ashimangira ko impamvu batashoboye guhagarara ku gikombe cya shampiyona bari baratwaye muri shampiyona y'umwaka ushize ari uko batakaje abakinnyi b'ingenzi.
Twariteguye muri gihe cya lockdown, twatumeze neza nta kibazo, ariko muri iki gihe twitoje hari harimo imvune. Ibero wacu ntabwo yari ameze neza, nanjye ubwanjye, hari n'abakinnyi amakontrari yagiye arangira ari kumwe ubu ngubu bakomeye senior players, abarimo icyuho kigaragara. Nibyo dufite effective, ariko abahari ntabwo ari bamwe babanzagamo, so kugira ngo icyo kizere kigende kizamukora nako byatwaye igihe kigarutse kuri match ya nyuma. Rero
umukino wa nyuma wahuje ikipe ya UTB Volleyball Club na APR Volleyball Club wari umukino w'ishiraniro hagati y'abatoza babiri bakomoka mu karere kamwe ka Gisagara ariwo Eli Mutabazi wa APR Volleyball Club na Fidel Nyirimana wa UTB, Veniste Gatsinzi, Pacifique Iradukunda, Theoneste Rwahama, Vincent Bonigaba na bagenzi babo bo muri APR Volleyball Club bitanze batizigamye batwara igikombe batsinze UTB Volleyball Club ya Olivier Ntagengwa, Nelson Murangwa na bagenzi babo amaseta atatu kuri abiri. Umutoza wa APR Volleyball Club Elie Mutabazi utwaye iki gikombe adatsinzwe umukino n'umwe avuga ko kwegukana intsinzi nawe byamutunguye.
Ibyishimo urabyumva n'ibyishimo, ntabwo twateganya ko twatwara kino gikombe ugereranyije n'amakipe ukuntu ameze n'abakinnyi bafite na experience, ntabwo tuya tuya expectinga ko twatwara igikombe, twari dushaka gukina gusa kugira ngo duhe icyo twafite hard time. YouTube ukwiye kumenya cyane national team cyangwa international team, bari show pressure kubera ko bari baturi imbere. Noneho ndababwira rero morali bari hejuru, gusanya icya yakane, reka dushake uburyo tugenda gace gace tubageze gace gace baraza gukonja kuko tuzamura natwe morali, ntabwo tubuza kuzamura morali icyarimwe nabo kandi bo bari hejuru. Reka tugende gace gace tugiye tuzamo gace biza byabaye, turishimye igikombe ni icyacu, turishimye nta kintu narinzaho.
Icyatangaje benshi muri iyi mikino ya volleyball ni uko imvura yagwaga abakinnyi bagasohoka mu kibuga kubera ko igisenge cya Stade Ntoya y'i Remera cyavaga. Yari Kanya Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Nino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikoro mwari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu, tumushimire twembi n'amakuru n'ibiganiro twateguye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kubandanya twikingira ikiza cya virusi ya corona. Mandanye kugira umunsi mwiza n'Ijwi rya Amerika. Ahanje tubaza kongera amasaha ari imbere mu biganiro bitandukanye. Radio Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Venezuela, Perezida Nicolas Maduro ari ku butegetsi binyuranye n'amategeko co kimwe n'abagize leta yiwe bakomeje kwanka kurekura. Imwe mu mikenyero bafashe ngo vyanke bikunde bumire kuri ubwo butegetsi harimo gusibanganya inzira yose yicitwa demokarasi. Maduro akarorero arategekanya nko kwiba amatora y'abashinga amateka azo bitariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 12 no mwaka. Aka kakaba ari kamwe mu burorero sindamusiga ku mugambi wiwe wo kumira ku butegetsi. Hagati aho reka twibutse ko igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi uno mwaka ari bumurwujeje gutunganya amatora muri Venezuela, wavuga ko amatora azoba mu kwezi kwa 12 itariki zitandatu. Perezida Juan Guaido afatwa nk'uwifata kibanza kandi yemewe n'amategeko. Ivyo bigitangazwa yaratanze ku mugaragaro izemeza vyuko uwo murwi washizeho mu manyanga atawo wizera, bitumwe nuko abawugize bose bagenywe n'umushingwa manza mukuru wa Venezuela ari mu kwaha kwa Maduro. Ibi bigatuma abanye Venezuela bose batemera Maduro bashobora kutazokwitabira amatora mu kwezi kwa 12. Kuri no dosye nyene mwomenya ko abagize imigambwe 37 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu co kimwe n'amashirahamwe adakiranira inyungu za politiki agera ku 107 bo bamaze kuvuga ko batazokwitabira ayo matora yo mu kwa 12 mu ntumbero yo gushigikira Perezida Guaido. Basiguye ko kwitabira ayo matora vyo bari gukamira mucoze no gushigikira intwaro y'igikenye ya Perezida Maduro. Kurundi ruhande ariko mu kwihora no gutoba ubusenyera ku mugozi umwe kuranga imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela, Perezida Maduro ari ku butegetsi binyuranye n'amategeko yaciye asubiriza indongozi zimwe mu migambwe ifatiye ya mbere mu itavuga rumwe nawe n'abamuyoboka. Aba bayoboke biwe bakaba bakomeje kwemeza ko aribo baramutswa imigambwe itatu muri ine ikomeye mu itavuga rumwe na leta yiwe. Imanza zose zashinzwe kuri ico kibazo c'imigambwe zaheze umushingwa manza mukuru w'igihugu avuze ko zitsinzwe n'abayoboke ba Maduro, gutyo iyo migambwe irishizwe mu minwe yabo. Ibi bikaba byatumye iyo migambwe yibwe itagikora ibyo yari ishinzwe bivuye ku biturire, gutyo iba itanguje inkinamico y'abiyita abatavuga rumwe na leta. Iyo migambwe yose iri mu kwaha kwa Maduro igashaka guhuma amaso makungu yiyita iyi murwanya, yavuze ko atagisivya izo kwitabira amatora y'abashinga amateka ategekanijwe mu kwezi kwa 12. Ubushikiranganji bujejwe iby'ubutunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ivyo bukaba bwafatiye ibihano abagirwa no gukorana na Maduro mu mugambi wiwe wo kwambura abanyevenezuela uburenganzira bwo kwitorera indongozi biciye mu matora yizewe. Abafatiwe ibihano nk'uko biri mu itegeko nimero 2013 amazina 692 ni José Bernabé Gutiérrez Parra, mwene wabo Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luquez Osorio, Chaime José Bucharane Paraguane na Williams José Benevedis Rondon. Umushikiranganji ajejwe vy'ubutunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afata ivyo bihano yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracahagaze ku cemezo cayo cuko Maduro n'abamushigikiye bose bobazwa ivyo vyose bagirizwa, gutyo abanyevenezuela bakabona amatora atunganijwe mu mwidegemvyo kandi yizewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusozera twobabwira ko zishigikiye Perezida w'imfata kibanza Guaido afatwa nk'intwari mu vya demokarasi no gutuma Venezuela yongera kurangwa n'iyo demokarasi. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.